Naba serikali amashami yigenga abakenyezi ugwaruka amashengero n'ibimenyesha makuru mu byago bahoramo no muhuza matate y'abarundi Benjamin Mukapa bahurije ku rwandiko gwerekana ingene ibintu byifashe mu Burundi hari ico batabona kumwe ico naco ni leta canke inzego zoshira mu ngiro ivy'abanyepolitike bazokumvikana mu biganiro byabo bikaba nk'amasezerano bamwe nka Pierre Claver Mbonimpa atwara ishyirahamwe APRODH n'abandi basanga ivyumviro babona ko hakenewe vyihuta leta mfata kibanza canke y'ubumwe yumvikanywe ko n'impande zose zegwa n'amatati
inzego fata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe ko na bose kuko leta hari ubu niyo giya kutotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane rero tukagira tuti ibiganiro twibaza yuko iyo nyishu ariyo bazoshikako naho batosha weta mfata kibanza data wanje baze bashyire ikindi kintu bazumvikanako mugabo aba icyo kintu kizoza gitegura amatora hanyuma keganye imigambwe hanyuma kigaruke gushyira mu ngiro y'amasezerano y'Arusha kuko wari umucinyawo abarundi bari batoye kugira bumvikane abakoze ibyaha rero bakakurikiranwa.
Yamara abandi nka Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe PASTEM nabo basanga ivyumviro siko babibona kubwiwe nyabuna hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 avemwo inzego zikomeye.
Inzego z'umuhumira 2020 nzo zifite uruhara runini muri ibi hazigaye amezi 18 amezi 18 n'izo zigo iske zo bari inzego zifasha yuko ibibazo tubibaza ibibazo byo tubyumva ntibizohera amezi 18 ibibazo by'impunzi ntibizohera amezi 18 ibibazo by'agati yakazira muntu ntibizohera amezi 18 naho umukuru w'igihugu wenyine amaze kuvuga ko atazitoza leta ibihaye ntizira gukorana ingufu nkuko biba bimeze bihazwe hose bacumva ko hari abantu bagira bagende kumbere imbere n'ubu nta n'ugushaka kunikwa kurimwo turabibona no mu by'intwa ribereye abantu bese bagatirika imikuremwo gwanje mbega nzobaho gute ubwo inkumira 20 hari kizo hari nzosigara niki ugasanga bibere muri ivyo ahubwo n'igihugu kibagiwe nico gituma ahubwo iperiode buraba ku buryo ahubwo amatora bayatugira Imana bakore ku buryo hashobora kuza inzego.
Mbonimpa avuga ko iyo leta yumvikanywe ko na bose ariyo yotabukana impunzi ikihutira gutegura ayo matora nk'uko byagenze inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2020.
Leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora ngo ni mu matora y'2020. Urumva rero ayo bakumiriwe hariho abari hanze n'abazoba batashe hari impunzi nabo zoba zatashe nizo zikuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashizeho wabumvikanwe ko na bose abanyoro bose bapfunye ivya politiki bakarekurwa.
Faustin Ndikumana nawe ati nyabo n'inzego zizova mu matora yo mu mwaka w'2020 nizo zizosubiza igihugu ku murongo mwiza mu bisata byose.
Inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu murongo ubona ni cyo gituma n'abanyarwanda tubatera kamu birekane avenue nayo ishobora gushika ko nabo bavuga kahise gusa none kazoza kazogenda gute ubushomeri bw'ugwaruka 75% uzoba mu bushomeri gute burya bukene yanyama ujya muyaga nk'ubudakwiye izumuza umutekano ubwo butungane vy'igiturire uzobitorera inyishu gute ubwo buryo butabona kugira igihugu gitera imbere abandi bakaba nka investissement ava mu bindi bihugu zofashanyo zinjira kugira twubaka ama infrastructure dukeneye uzobikora gute urumva rero ni ibintu bije mbona bikomeye bihambaye mugabo rushobora gukomeza 18 bazo bisura kwa byaheze.
Imibonano bahoramwo no muhuza yarangiye kuri uyu wa mbere bitekanjwe ko ibyo bashikirije byose bifatirwa ko mu biganiro bihuza abanyepolitike kuva kuri uyu wa gatatu atagihindutse. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.